mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cy'ino munsi, mugiye gushikirizwa na Jo Diane Ninahazo. Ibikorwa byo guharura ibyavuye mu matora mu Burundi byatanguye.
Abateranyije bya mbere tuvuge nk'itora ry'umukuru w'igihugu.
Uyu ni Pierre Claver Kazihise, umukuru w'imirwi utegura amatora mu Burundi Seni, asaba Abarundi kurindira batekanye itangwazwa ry'ibitigiri ifatakibanza y'ibyavuye mu matora. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato, mube hafi y'amaradiyo yanyu. Imbere kuja ku idonido y'amakuru duce ku masonga, mugenzi wacu Aloise Bigirimana abanze atubwira agezweho ijya nino ku isi.
Urakoze Diane. Turahera kuri iyi nkuru ku Burundi. Leta z'ubumwe za Amerika zirashima amatora yari yatunganijwe mu Burundi. Icegera cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu ku mugabane wa Afrika, Tibor Peter Nagy, mu butumwa yashikirije kuri wa gatatu, asaba Abarundi kumbatira amahoro muri ibi bihe by'amatora. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yagize ati: "Dusaba Abarundi kuguma ku cyo biyemeje cyo kumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokarasi no kuba bitabiriye aya matora. Asaba kandi impande zose ziherwa n'ayo matora kwirinda icyo cyose cyobatera gusotorana mu minsi iri imbere." Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch ryasabye kuri wa gatatu abategetsi ba Burkina Faso gutanguza amatohoza yigenga ku bantu 12 biciwe mu ibohero. Imiryango yabo ivuga ko bishwe n'abajejwe umutekano. Abo bagabo 12 bari mu bantu 25 bahagaritswe bakekwa ibikorwa by'iterabwoba. Batowe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu, bafuye mu ibohero rya Tanwal Bugu mu buseruko bw'ico gihugu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yashikirije kuri wa gatatu ko ashobora gusubira ku nteguro yiwe ya mbere yo kwakira inama y'ibihugu bya G7, abakuru b'ibihugu bakazoyitabira babonana amaso mu yandi. Trump yari yavuze ko iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu izoba hakoreshejwe ubuhinga bwa video conference kira mukuru w'igihugu ari mu gihugu ciwe kubera ikiza cya COVID-19. Mu butumwa ku rubuga rwiwe rwa Twitter yashikirije ko igihugu kiriko kija mu bihe byiza, ko iyo nama ya G7 ishobora kuzobera mu kibanza cya Camp David kiri mu micungararo ya Washington DC aha muri Amerika. Leta Zunze za Amerika niyo iramukiwe kwakira iyo nama uyu mwaka. Umuryango wa G7 ugizwe n'ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani, Ubuyapani na Amerika. Umukuru arongoye abatalibani yashikirije kuri wa gatatu ko ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano bumvikanye na Amerika aricyo kizorangiza intambara muri Afghanistan. Ni nayo nzira izotuma abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bava muri icyo gihugu. Maulawi Hibatullah Akunzada asaba urundi ruhande bashamiranye gushyira mu ngiro ibyo rwiyemeje. Abishikirije mu gihe himirije ihimbazwa ry'umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza amafungo y'ukwezi abayisilamu barimo. Iri tangazo rihuriranye n'urugendo muri ako karere rw'intumwa idasanzwe ya Amerika Salmani Karizage niwe yafashije mu biganiro byashitse ku masezerano y'amahoro n'abatalibani mu kwezi kwa kabiri itariki ya 29 uyu mwaka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Intumwa yawo ni mu biganiro bigamije kurondera amahoro mu karere ko mu buseruko bwo hagati yasabye Israeli kuri wa gatatu guhagarika umugambi wayo wo kwiyomekera ko igice kinini cya Cisjordania. Uwo mu diplomate Nikolai Mladenove yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ko mu gihe Israeli yobikora yobirenze ku mategeko mpuzamakungu. Leta nshasha ya Israeli yarahiye ku munsi w'Imana kandi irongoye n'umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yashikirije ko igambiriye gufatanya kuri Israeli ibice 30% bya Cisjordania. intumwa ya Amerika Kelly Craft ahamagarira abanyisiraeli n'abanyepalestina kwicara hamwe bagatorera inyishu ibibazo bafise. Leta z'ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano umushikiranganji wa Iran ajejwe intwaro mu gihugu hagati, umutegetsi mukuru mu gipolisi hamwe n'umusirikare w'intwazangabo. Bagirizwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu harimwo no kwica bariko barakora imyiyerekano mu mahoro. Ibi bihano bibuza abanyamerika guhanahana ubutunzi nabo bahanywe, kandi amatungo bafitiye muri Amerika yarafashwe.
Arakoze bigirizwa Chanize Bigirimana kuri aya makuru. Radio Ijwi ry'Amerika ndabibutse kwisamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bimwe byo mutwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ni metero 25, 31 na 41. Ku mugoroba ni metero 19 na 22. Turi kandi kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na ya adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Umurwi utegura amatora mu Burundi Seni urashima ugejeje igikorwa cyo guharura amajwi y'ivyaraye bivuye mu matora y'ejo kuwa gatatu. Pierre Claver Kazihise atwara Seni avuga ko ubu uguharura amajwi bigeze ku rwego rw'amakomune kandi ko hataragera gutangaza ibiharuro mfata kibanza. Asaba abarundi kurindira batekanye. Yabwiye amenyeshamakuru i Bujumbura imbere y'umutaga kuri no wa kane.
Ejo rero harabaye iharura rya mbere hajya ku biro by'itora. Harema biro yitora 14,665. Baje rero baciye bafata ibyo baharuye batangura kujana ku makomine hariya mu masesi kugira ngo nabo babandanye guharura babiteranya. Ubu rero nka bose mu masesi mu gihugu byashitseyo atari hamwe hamwe gusa bitakunze yo kubinyaruka. Baca batangura bagateranya ubwa mbere ibyavuye mu bibanza by'amatora. Mu Burundi bwose nababwira yuko hari ibibanza by'amatora 3,800 n'indwi. Baje guteranya iryo teranya rya mbere baca bongera rero bakaza bagafata ibyavure muri ibyo bibanza by'amatora bakabiteranya kugira ngo baronke ibitigiri ku rwego rwa komine. Icyo gihe rero ibyo bitigiri bibonetse niho bashobora kugira ngo babitangaze. Kandi mugabe icyo nokongera ko tugume twibuka yuko n'amatora atatu ni ukuvuga iyo bateranyije ibya mbere tuvuge nk'itora ry'umukuru w'igihugu bagateranya ibiharuro bagashika ku rwego rwa komine baca basubira bagatangura rero itora ry'abashinga amateka bagateranya bagaca basubira bagatangura rero itora ry'abashinga amakomine. Murumva rero ni igikorwa kinini mugabo rero nabizeza yuko bari kiho kirakogwa kandi bagifite ku mutima. Igihe byavuye ngo byoboneka abenegihugu babimenye hajya kuwego kwa komine ujya mukuru wa sesi iyo bahejeje guharura byose byaheze arabitangaza kugira ngo bamenye ibyavuye mu matora ku rwego rwa komine. Naho mu guharura bagira rimwe rimwe mu kubitangaza bitangaza iyo byose byabonetse. Kandi nako ikindi akuru ni ukongera ko nuko turi ku rwego rwa komine naho ngenda ntibaze bibaze ngo nibiharuro ntabanduka byaheze n'intambwe kuko mu nyuma baca baja ku ntara naho bagateranya ibiharuro byavuye mu makomine.
Uyo yari Pierre Claver Kazihise atwara umurwi utunganya amatora mu Burundi Seni. Tukivuga ku vy'aya matora, abakandida b'imigambwe UPRONA yazanye kwikukira na FRODEBU yatanguje intwaro rusange muri ico gihugu c'u Burundi bamenyesha ko nubwo bafise ivyo banenga umurwi Seni atamvo n'imwe yotuma ibigiye kuva amatora bitera injyane mu gihugu. Bifuza kwa no matora yugarukana ituze mu Burundi impunzi zikabona gutahuka n'imigenderanire y'igihugu n'amakungu ikanagurwa. Inkuru ya mgenzi wacu Elojo Irikaneza.
Kuri uyu wa kane nkuko amakuru ava mu ntara zitandukanye byemeza hariko kwegeranya ibitigiri byavuye mu mabiro y'itora. Ijwi rya Amerika ryamenyeye ko hatari hake hagati mu gihugu amasanduku yavuye mu mabiro y'itora mu duce turi kure y'imigwa mikuru y'amakomine yashitse mu migwi y'amakomine itunganya amatora sesi mu bucagucagu. Cyo kimana ku murango mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu abanywanyi ba SNL umugambo gahanganye na Sende FDD bakomeje guhagarikwa. Hari n'ahabaye imanza zikibiriraho nko mu ntara za Kayanza mu buraruko bubanza mu burengero na Rumonge mu manuko bushira burengero. Hamwe hamwe imanza zararajwe kubera ata amasura nko mu Rumonge naho abanywanyi bagera kuri 9 b'umugambwe SNL barezwa. Eka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko hagati na hagati mu ntara ya Gitega. Bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize cyo bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonné Nahimana muto mu myaka kurusha abandi.
Uko vyogenda kose mu bwigihe cy'amatora nuko abarundi n'abarundikazi bose batahura yuko ataki na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano. Ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu kugira ngo ntihagire ikintu kimwe cyo tumari mu runda komereka cyangwa mu runda apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora. Ariko kandi ababifitiye uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bwo gushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda. Nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hari amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe ibyo batagenze neza kugira ngo dushobore gukosora.
Ukwirinda kabi kose na Gaston Sindimwo umukandida wa Iprona nibyashigikiye yivuzaje gutorera mu nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura havuka.
Kwanga amatora ni uburenganzira bw'umuntu wese kuyajamo ni uburenganzira bw'umuntu wese uyagiyemo kuyagendamo neza uyavuyemo kuyavamo neza udahunganije umutekano kibiragusha n'ibyiba. Kubwacu twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugabo wa Zikana Iprona n'umugabo udasanzwe udasa n'indi migambwe ushobora kwigenza uko ushaka turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nk'ibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu yari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganwa muhugu utsindwa akibonera ko yatsinzwe abarundi babwiye ko batekana bakarindira ibiva amatora.
Ugutekana na Leonce Ngendakumana nivyahamagarira bose. Uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganiriye itangazamakuru.
Atanya gukira ko twese dutegereza kukibanamo mu budasa bwacu tukacubaka tukagisana tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umuvyeyi natwe tukaba ababyeyi tudasubire kumva abantu birirwa barakubitwa ntidusubire kumva abantu birirwa barahunga ntidusubire kumva abantu birirwa barangazwa ntidusubire kumva abantu bicwa n'ubukene bicwa n'inzara bicwa n'ubushomeri iby'igihugu gisa tumunze byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano ari amatora asubira gutuma abantu bicana nta matora ashobora gutuma abantu bahunga ntaba amatora asubira guha ishusho mbi igihugu cyacu nta matora asubiza iteka igihugu cyacu kibigihugu cifashe kibigihugu cubashe gutyo twese tuje hano twubake iki gihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana icyo kuntu.
Perezida Nkurunziza nawe yashimagije aya matora kubera imvo zitatu yasiguye.
Amatora atandukanye ku ngombwa zitatu nibo ya mbere amatora yabaye muri kahise n'amatora yabaye aniniya kandi mu kuboko kw'abanyamahanga. Ariko amatora no mwaka n'amatora atunganijwe n'abarundi ubwabo batanze uburyo bwabo. Kubwira kabiri aya matora tuyatunganije mu ndinganizo y'ubwizo shingiro Imana isome ikibanda cya mbere muri kahise so kujya bimeze. Kubwira gatatu ni uko aya matora tuyatunganije ata munyamahanga n'uvuga avuye hanze aje kuyadurumbanya.
Abo banyamahanga nubwo batashitse ku rubuga ibyo ariko birahabera byo babikurikira nye umwe muri bo batari n'ubusanzwe Mike Pompeo umunyamuhangajejwe imigendanire ya Amerika n'ayandi makungu yabivuze ko mu kiganiro yahamenyesha makuru kuri uwa gatatu ku mugoroba. Dushinze igisho Burundi yaha abatora baroye mu mabiro y'itora uyu munsi ndinginga impande zose kwirinda gusotorana n'ukwemera ko haba amatora ziri njyane n'ukureka umunyagihugu wese gukora uburenganzira bwiwe bwa demokarasi. Kuva Burundi buvuye mu ntambara yahuza imigwana y'abahutu n'igisirikare cyari cyiziziwe n'abatutsi mu mwaka w'ihumbi 2005 ibaye inshuro ya kane butunganya amatora. Ayo uyu mwaka abaye hari ibihumbi hafi 340 by'impunzi ziri hanze y'igihugu. Eroje urika neza Ijwi rya Amerika.
Ano matora yaraye abatunganije mu Burundi yasanze abarundi barenga ibihumbi 300 mu buhungiro. Iyo bari mu makamba atandukanye wabiteze iki ku mutegetsi azotorwa? Abahungiye imikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania babwiye mugenzi wacu James Jovin ko ahanini ikibaraje ishinga ari uko baba abazotahuka canke abazoguma muri ayo makambi boshigikirwa.
Kwa turarabu kuna twahunze gutandukanye hari abahunze ibijyanye na politike hari abahunze ibijyanye n'imijyango yabo gumishwana turasaba ko amatara agenda neza mu Burundi abakene impunzi ziri mu nkambi ya nduta zipfuza gutaha bamwe bipfuza gutaha bagataha amashyira hamwe abona yo bafasha bakihungukira mu Burundi nkuko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira hamwe impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania bagome bazifacha nkuko byari bisanzwe
Ego abona twebwe twifuza ko amatora yoba neza ariko uko ari karabane uko ashobora kuba neza kose ni nkuko ingorane zozo turabye igihugu cyacu cy'u Burundi izo ngorane ntizizobura amatora uyu munsi abaye neza nk'ubu nkajiyewe kuva nkuze ndavye umwaka imyaka 5 amahoro abayeho inyuma y'indi imyaka 5 haca haba induru nimba nk'umu president batwaye igihugu atsinza amatora nk'uno munsi inyuma y'umwaka intambara tuzatwumva yerere intambara irasubiye irateye
nuko ifeze ramba arabahungutse babona yuko bahunze nkeka umutekano wabo babufise kuko twese ntitwahunze kimwe hariho nk'uwahunze agatoteza hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe mugihe kintu nifuza nibatugira amatora meza ababere meza kagewe nanye numba yuko kubera ntaho ndashaka ntabwo ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mfise akana kanjye kagahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga kakaronka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nka cyenda kaburana sino bampombye kandi nari narakazanye aho kweri gihe ndasabira neza Burundi ko bwokumerera neza mugari nanjye leta ya Tanzania kabira mayeho mba ndibereho ko ndaronka nta
ku bintu byerekeye amatora turabishima cyane nkatwebwe impunzi turi hano mu ino kambi ya Nduta ariko twifuza ko yoba neza ntangere nkatwebwe abantu turi hano bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye hajewe mumva ndi mu mvuge ya hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu dufashanye nkuko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotaha nabo bagashikariya bakabafata neza uko bisanzwe ariko twebwe ntitwifuza yuko umengo ari umuntu yoza va mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya kuko hari abantu benshi baza bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe ababyeyi umubyeyi uweni kadumenga baje kubaderanja atejo ndagiye eje akagaruka bijya bintu biratubabaza
nasaba yuko amatora yogenda neza mu Burundi hari habakeneye gutaha bagataha mu mahoro natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduhura rero n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hantu tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nibyo nagomba yuko yuwene yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka twebwe tugomba kuguma ngaha turimo turatera tunasa aza abarimavu ngaha turabafise cyane cyane abarimavu nibo batugora guhungisha intambara iteye twasaba rero nk'uko twamaze kusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nta kundi k'amatora yo mu Burundi yoba neza kugira ntagire injyane zisubira gutera
amatora abaye agenze neza kandi turabyizeye kashobora kugenda neza abazohunguka barazobakira kandi yuwe ni nk'uko yama ibakurikirana izorushirizeho kuko avuye ngaha mu nkambi akagenda mu Burundi ntacha aba yararinye azoshikajya nimuko yuwe ni nkuko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bari ko barahunguka na Burundi na cyane cyane urabona nko kuba ushitse mu gihugu warumaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha icyo rero tugagisaba yuwe ni yuko iyo bandanye bafashiriza mu Burundi babagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha
natene mukicanda hava incandazine nagiye ikintu nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duhuburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kandi nanaho dufise nyene nitwumva ahubwo batona twunguruza gyase nifuza ni gusubira gyase ko banyunguruza nkabona akana kanjye ko kateye imbere kakajya imbere nkabona ko kazongerira akamaro kubera ndagafise ari kamwe yuwe ni nayo igumi dufase idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya yuwene na leta ya Tanzania
twebwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira aya makiri ya gihugu nko mu bantu bazoguma hano mubandanya mudufashe ko bisanzwe cyanke mukaturabira ubundi buraro twokwigiramo twogendamo aho mu bantu mutugiriye neza cyane. Ubwo rero ku bantu bazuba batashe bahungutse, dusaba yuko natwebwe twaba dusigaye hano mwudufashe uko bikwiye, mukadufasha nkuko byari bisanzwe.
Rero turasaba yuko amatora yogenda neza, kubera inyuma y'amatora yagenze neza hariho abashaka gutaha n'abashaka kuguma ngaha, kugira ntibizobe nko muri 2025 mu 2015. Hanyuma kuri twebwe tuzoba dusigaye ngaha bakaturonderera ubuhungiro bwiza, kuko ibibazo biratandukanye by'abantu twebwe ntidushobora kuba twohunguka.
Abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta nabo iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifuza guhunguka mu gihe ano matora yuvyara ihinduka rifatika kuri bo. Babisiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Niteze yuko hazobihinduka kugira impunzi twebwe turi ngaha mu rusenda dushobore gutaha. Icyo notera kamo nuko gusa kimwe seni yoraba ntihagira hihengamira kugira abarundi turi mu kambi dutahe. Turifuza ko impinduka mu gihugu tugataha tukava iwabo wa mahanga.
Yukuri je wicho niteze ko amatora agenze neza twebwe abarundi bo mu nkambi ya Rusenda twogirirwa ingufu zose tugahungurwa, kuko kuba twitwa impunzi ntabwo ari ikintu kiduhesheje agaciro kandi ntitunezerewe. Dusaba ko amatora byukuri bo hagarira amatora, seni igahagarira amatora, bijya by'ubusuma by'amabivugwa ntibihabe, hama natwe tukaraba ko twosubira mu gihugu cyacu cy'amavuko cy'u Burundi, kuko tubateshejwe ko amatwitwa impunzi twamana intekera ku mutwe. Dusabye ko seni ibe magabo ikoresha ingufu zose zibaho n'ukuri, amatora ntiyibwe intahe ahwishize uwatowe nawe ahagarare magabo, yibuke ko natwe abarundi turi hanze dukeneye kubaka igihugu cyacu cy'u Burundi.
Nimunzi yahungiye mu gihugu cya Kongo, ndifuza yuko kwanza yoba amatora meza cyane azatsumba yandi yoba yarabaye, hama uwo bayatowe wese agatogwa biciye mu muco, hama abo babananiwe nabo barushijwe nabo bagashiraho intahe ishize, kugira umuperezida tuzoba turonse abashe natwe kutwibuka nka twebwe impunzi twahungiye mu gihugu mu bihugu bitandukanye. Mbese nicyatumye duhunga akarondera bajya abantu bose sana sana bajya abandi banyepolitike bajya abo mu masosiyete sivile bagize uruhara muri troisième manda bo zijya ntambamyi zabitumye zikavaho bakicara bakaganira, kugira umurundi wese yahunze igihugu yataye igihugu abashe kugira hane gutaha. Mbese twaragiye twumva yuko habaye n'imigwi igwana, niyo migwi igwana nayo bakayirondera bakicara hamwe kugira nayo bashe gutahuka mu gihugu, kuko twese turi abana b'u Burundi kandi ntitwipfuza yuko twohera hanze.
Abantu turi hanze urabari mu mpunzi canke abagwanyi bari hanze turipfuza yuko amatora yoba huboneka umuntu kwera ashobora kugarukira kuri abo bantu bose, kugira ngo nabo babe mu mahoro batahe kandi bashikira mu mutekano mu mahoro nta nkomanzi.
Twari twipfuza yuko amatora i Burundi yogenda neza bakaraba ukuntu bo bitunganya, abantu bajejwe ubutungane bagakurikirana amatora akagenda neza, uwo bazotora wese azotsinda amatora abe nta kundi tumwemere adutware. Icyo twashaka gusa nuko dutwara neza akabandanya ateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi, agwanya ubukene mu Burundi, akwiragiza amashyirahamwe mu gihugu cyose mu Burundi hagati na hagati, arabukunda amashyirahamwe yasahiriza akayafasha udufaranga biteza imbere akazana bafashisha nyine abahe n'ibitungwa borore.
Iyo nk'impunzi y'umurundi yahungiye mu ikambi ya Rusenda muri Kongo, nta kintu kinini niteze kurano matora, kubera ko ngize numva iyo numvirije amaradiyo biriko biravugwa ndumva ko umugambwe uri kubutegetse ari watunatumye duhunga. Nuno munsi utarahindura imvugo atamvugo nziza urakoresha, mperereje kumva nk'ibiheruka kuvugwa na Evariste asanzwe uzoserukira mu matora mukuru w'igihugu, narumvise ko atatandukaniye na Nkuru Nziza, kuko nk'umuntu yamaze kuvuga yuko umugambwe wiwe ari umusozi gucura gata muntu ashobora guhinda umusozi ushobora kukumanyukira ko ukakwica. Naciye mbona yuko bya bindi nyene 2015 2010 eka n'imbere yaho ari bya bindi nyene, cyo ndabona yuko niyo abarundi bo kwitonda bagatora uwo bipfuza toshoboka kuba mutangaza ari bwa busuma akabimbonera kuri zubandanya gukora ibara abasendedi bazubandanya gutoteza abandi bantu bose batavuga rumwe.
Bivanye nuko twavuye mu Burundi twanka gatotezo, mu gihe inzego byoshika zigahinduka turashobora gusha dusubira tugataha tukaje kwa igihugu cyacu. Ariko icyo no havambesha cyo bigumye uko byari biri urumva ko ntawe avaza kwita mu mitego kandi yari yamaze kuyicika bigahinduka turata ariko bigaguma uko byari biri n'ukuri simva ko umuntu yavuga ko yota bo jewe nkuko tugenda turumva inkuru nyene abasigaye batubwira turumva ko bari zigiye ko gwasa ashobora kuba yotsinda bishitse rero agatsinda tuzuba dutashe ariko hagatsinda muri baje bari bahasanzwe nkuri ndushobora gutaha
nta kiza kinini kibyiteguyemo kuko ubugushikwa amatora ari karaba ariko hari abantu benshi bakiri hanze y'igihugu basha kujya mu ayo matora bahunze kumva z'umutekano wabo ariko bitakunze ko ajya gutora ayo matora turumva ko atari aya bose kuko hariho abatari abayarimo kandi ari abarundi nabo hariho abo tuzi ko abanyepolitike benshi bari hanze y'igihugu babwiza ko bari mu gihugu naho kugira bitegura ayo matora biragwere kugira ngo abantu baze bakundi bayo mayo matora mu gihe hariho benshi batari mayo matora kandi twarumvise ko hariho n'abarurizi mba makungu abwiza gukurikirana ayo matora atemerewe kuza gukurikirana ayo matora kugira ngo abe mu mucyo ibiyavuyemwo bibonekane ko atamanyanga n'ubusuma burimo ibizavamo nta kinini kibyitezemo kuko turabona ko hari bitakoze byagwiza gukorwa kugira amatora abe meza yubahirize bose
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
ubu naho duhe ikaze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana atwibutse ibyaranze no munsi mu mateka
uko itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'1936 i Londres mu Bwongereza hateraniye inama mpuzamahanga yemeje ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arengera inzovu n'inkura zo muri Afurika icyo cyemezo cyafashwe kubera ko ikiguzi cy'amahembe y'inzovu kimwe n'ay'inkura kiyongeraga ku masoko bityo bigatuma zihigwa zikicwa ubutitsa abahagarariye za leta z'ibihugu byinshi byo ku isi bari bahuriye i Londres bemeje ko inzovu kimwe n'inkura zo muri Afurika zigomba kubungabungwa mu bihugu byashyize umukono kuri iyo nyandiko harimo Afurika y'Epfo, Ububiligi, Ubwongereza, Misiri, Espagne, Ubufaransa, Ubutaliyani, Portugal na Sudani nk'uko bigaragazwa n'ishyirahamwe rirengera ibidukikije WWF mu mwaka w'2012 inkura 668 ziciwe muri Afurika y'Epfo muri uwo mwaka inzovu 600 ziciwe muri pariki y'igihugu ya Budanjida muri Kameruni naho muri pariki ya Zakuma muri Chadi ahari inzovu 4,000 mu mwaka w'2011 ubu hasigaye inzovu 400
akaba ino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunzi mwari muduteze amatwi muri rya nini kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe yabateguriye yongera bashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi cegeranijwe na Macbile ya Bero twempi ku izina rya bagenzi bacu tuyifurize kugira umunsi mwiza